Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jodiane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe nibavuge ngo he ni za mpunzi ziriko zirabigira ehe ni babavandimwe bariko barabikora reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu.
Uyu numupfasoni Marguerite barankitse arongoye ikigo Maison Shalom. Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Aha Marguerite barankitse ariko avuga ku mugambi w'ikigo kigiye kubaka kizohuza impunzi ziri mu ikambi ya Mahamwa hamwe n'abanyarwanda baba hirya no hino y'iyo kambi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'urubanza rw'uruganda rw'itabigo rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ruregamwo ikigo c'imisoro n'amahoro utashoboye kumviriza uno munsi. Turazigaruka ko hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu kwidonito. Akomba nze ndabwire muri make ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yishimikije ijambo yashikirije Abanyamerika n'amakungu ejo kuwa kabiri. Yongeye gushimikira ku kubaka uruhome kuri Amerika ihana na Mexique biza imbere y'ibindi byose mu gihe hari ukudadaza kuri ico kibazo muri Leta ya Washington no kudahuriza kuri ico kibazo. Mu gihe yashikiriza ijambo ryiwe, Trump yabwiye abashingamateka ko babwirizwa gushira hamwe kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'umutekano w'igihugu mu kwemeza amafaranga leta ikoresha no gukingira urubergo mu manuko. Perezida Trump yishimye ko yongereje ubuzima mu gihugu. Leta yiwe ifatanije n'abashingamateka baranegura amategeko araba imbohe. Trump kandi haremeza ko leta yiwe yemera Juan Guaido nka perezida wa Venezuela. Yavuze muri iryo jambo yashikirije ejo ku mugoroba kandi ko abasirikare ba Amerika bamaze imyaka 19 barwana mu buseruko bwo hagati. Yemeza ko abasirikare 52,000 bakomeretse. Avuga ati ndugure twa mugina ibihugu bikomeye ntibirwana intambara idahera ndugaye twa mugina. Inyuma y'iryo jambo ubuserukira umugambwe wa demokrate nawe araza kuvuga uno munsi ko abona igihugu cifashe ku butegetsi bwa perezida Trump. Umunyamabanga mukuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu New Antonio Guterres avuga ko atabasirikare mvamakungu bazokwinjira muri Venezuela, agasigura ko ibihe byo kurungika abanyamahanga muri Amerika y'Epfo vyataye igihe. Guterres yabwiye ejo ijwi rya Amerika ko ari ku cicaro ca ONU New York ko ico asaba ashimitse ari ukwirinda ubwicanyi ubwo ari bwo bwose atanumwe bwungukira. Perezida Donald Trump yashikirije ko abasirikare ba Amerika bashobora gukoreshwa muri Venezuela ariko ntiyatomoye neza ico tuma abarungika. Guterres ku ruhande rwiwe asigura ko yavuganye n'impande zibiri zitumvikana muri Venezuela, akavuga ko atibaza ko kuja mu yandi matora bishobora gutanga inyishu, ariko yatomoye ko abanye Venezuela ari bo ubwabo bakwiye kuganira kugira ngo batorere inyishu hamwe, kandi ko ONU yiteguye gufasha muri ivyo biganiro. Papa Francisco yashikirije nawe nyene jo kwa kabiri ko Vatikano ishobora gufasha mu biganiro mu gihe impande zibiri zitavuga rumwe muri Venezuela zo bisaba. Programu za nuclear na misile za Korea ya Ruguru ziracari uko zari, kandi ico gihugu kiriko kirakoresha ibibuga vy'indege n'ibivuko mu kunyegeza ibirwanisho vyaco ntibizoterwe n'ibitero vy'indege za Leta Zunze za Amerika. Ivyo vyashikijwe n'abahinga bishamwe mpuzamakungu ONU muri raporo yatangaje ejo kwa kabiri. Uwo murwi w'abahinga wavuze ko ibihano vyafatiwe Korea ya Ruguru ataco vyamaze, kuko ico gihugu kikironka ibidandazwa biva mu gitoro kikigurisha ibizuku cabujijwe, kandi kibandanya gica kubiri n'ibihano cafatiwe kubirwanisha. Iyo raporo yo mwibanga yashikirije akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano mu gihe perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ari mu myiteguro y'inama igira kabiri izo muhuza muri uku kwezi kwa kabiri na Kim Jong-un. Amerika yizeye ko izogira ico ishitseko mu gusambura ibigwanisho vya nuclear biri muri Korea ya Ruguru. Radiju ya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze mu Burundi kugira ngo mutwumve muja ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 kumugoroba ni kuri metero 19 na 22 ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze umucamanza muri sentare y'ibanze ya Kaciru ni mu gisagara cha Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije urubanza ruganda rw'itabigwanya kwigendera Sinaporo Rwigara ruregamwo ikigo c'imisoro n'amahoro guteza mucamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko wunganira abatsindiye camunara avuga ko uruganda rudafise ububasha na ruto bwo gutanga ikirego ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Rika bagira ubusa akurikiranira hagufi by'ugo rubanza
Impaka ndende zihari yiburanisha ry'urubanza uruganda rw'itabirwanya kugendera Sinaporo Rwigara rurega mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vidaste Habimana guteza mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko zose zashingiye ku izina ry'uruganda Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine umucamanza gisaba Maître Janvier Rwagatare gusobanura ikirego cy'uruganda Maître Jean-Pierre Munyangabe bunganira MM&RGD Company yatsindiye cyamunara ya isa zamura inzitizi Yavuze ko mu bigize cyamunara ya Fond de Commerce n'izina rya societe y'ubucuruzi rigenderamo yisunze ingingo z'amategeko Maître Munyangabe yavuze ko izina PTC ritakiriho bityo ko nta ububasha uruganda rufite bwo gutanga ikirego n'inzitizi yateye Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi guturika araseka mu rukiko kuko ngo umucamanza yari yatanze umurongo ko nta yindi nzitizi zakirwa yavuze ko ikiregerwa ari cyamunara yabaye binyuranije n'amategeko kandi ko ibyagurishijwe ari iby'uruganda PTC akavuga ko bitumvikana ukuntu nta burenganzira bagira bwo kuregera ibyabaye ati none se baguze ibintu byande ndabo yisunze inyigo z'amategeko Maître Rwagatare yasobanuye ko mu buryo bwemewe n'amategeko PTC taraseswa yavuze ko binabayeho byacamo nama rusange y'abanyamigabane cyangwa mu rukiko yasabye ko inzitizi yasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi kuko batanze ikirego cyihutirwa mu gihe urubanza rumaze amezi atatu avuga ko PTC kiriho ari nayo mpamvu yatanze ikirego urukiko rwabajije abunganira baregwa niba izina PTC rikiriho Maître Fatuma Mukakibibi wunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Vedaste Habimana yavuze ko inzitizi yatanzwe ari ndemyagihugu yavuze ko izina ry'uruganda PTC ritakiriho bityo ko gutanga ikirego mu izina ryago bihabanye n'amategeko yavuze ko abaguze PTC bamaze kuyandikisha nk'umutungo wabo bwite kandi ko udashobora kongera kwitirirwa abandi bantu asaba urukiko kwiherera rugasuzuma inzitizi ukwayo umucamanza abajije abunganira baregwa w'izina PTC ryanditseho kugeza amagingo Maître Jean-Clément Gatera wunganira ikigo cy'imisoro n'amahoro yavuze ko hakurikijwe amategeko agenga imisoro ikigo RDB cyandika amasosiyete y'ubucuruzi cyarangije gusesa uruganda rw'itabi PTC Maître Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi PTC ati bivugirwa hano bitangirwa ibimenyetso yazamuye hejuru itangazo rya cyamunara ya Fond de Commerce y'uruganda ryanditswe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana avuga ko ibya PTC birangiye maze ashimangira ko PTC kiriho kandi ntaho izajya Maître Gatare kuri Rwanda Revenue Authority ati inzitizi zifite ishingiro sintekereza ko impinduka zabayeho kubera cyamunara zitageze muri RDB ni kubyitekerereza cyangwa ufite ibimenyetso Ni kibazo umucamanza mubajije yasubije ko RDB ziko izina ry'uruganda PTC ritakiriho kandi ko nta zindi manza zo kwisesa zabaho. Maître baje n'ibyiringiro nawe ku ruhande rwa Maître Habimana yavuze ko ikirango cy'izina ry'uruganda PTC cyavuyeho kijya kuri MM&RGD Company yatsindiye Fond de Commerce. Urukiko rwabajije abaregwa niba abanyamigabane b'uruganda PTC badashobora kongera gukoresha izina ry'uruganda PTC mu bindi bikorwa by'ubucuruzi. Metre Rwagatare wunganira Uganda yasabye ko batanga inyandiko mvugo ya cyamunara. Avuga ko abaregwa biregura bashingira ku misoro mu gihe wasangara akantu yita gato cyane, bakirengagiza ku ruganda rufite abanyamigabane, abakozi n'ibindi. Hari ibibazo uyu munyamategeko wunganira Uganda rw'itabirwa rw'igara yabajije abo bahanganye ariko ntibadusubije. Ati niba bemeza ko izina ry'Uganda PTC ritakiriho umusoro bishyuza wararangiye, nibazongera kwishyuza uwo musoro? Niba ajya kuwishyuza se bazawishyuza nde? Hakunze kumvikana amajwi yo hasi yuje amarangamutima ku bari mu rukiko barimo bahoza bakora mu ruganda maze umucamanza akabacecekesha. Maitre Munyangabe wunganira batsindiye cyamunara yavuze ko izina PTC nubwo ritarandikwa ijana ku ijana kubo yunganira ariko ritakiri iry'Uruganda. Maitre Rwagatare yavuze ko mu cyamunara amategeko atomora ko wagurishije n'uwagurishirijwe umwe muri bashobora kunenga imigendekere yayo. Ati turi imbere y'urukiko abantu bose bareshya kubera ko babikoze kandi tubinenga baravuga ko wagurishirijwe atakiriho. Urukiko rwabajije igihe sosiyete y'ubucuruzi itakaza ububasha bwo kwitwa ityo. Maitre Gatera yasubije ko PTC itigeze ihomba ku buryo iseswa ko ba nyiri sosiyete bashobora kuyisesereza kandi ko bitewe n'imyitwarire yayo ishobora gutezwa mu cyamunara kubera imyenda y'abitarishi yahongo cyamunara ishobora gutwara ibyo aribyo byose bimwe mu byabaye kuri PTC. Nyuma y'izo mpaka ndende umucamanza yazihagaritse maze avuga ko mu bushishozi bw'atazisuzumira hamwe n'urubanza mu mizi atanga indi tariki. Umucamanza agisohoka bamwe mu bari mu rukiko mu biganiro byabo bati nubwo tutumva ingingo z'amategeko ariko runatwe twaruca, abandi bagafata ibyavuzwe n'abunganira baregwa nk'ibidafite ishingiro. Ikigo Rwanda Revenue Authority n'umuhesha w'inkiko Mwoga Habimana mu ntangiriro z'ukwa 2018 nibwo bateje mu cyamunara Fond de Commerce y'Uruganda rwa Rwigara yatwaye icyari kiruherereyeho cyose kugeza no ku izina ryarwo. Uruganda ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko bagasaba kubitesha agaciro. Ishingiro rya byose ariko nakayabo gakabakaba miliyari 6 z'amafaranga Rwanda Revenue Authority yishyuza Uruganda nk'imisoro. Company MM and RGD yatsindiye cyamunara bivuga ko ifitwe n'uwitwa Egide Gatera yihuriraho n'abandi bantu. Urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo Rwanda Revenue Authority rega amabara abayobozi n'abanyamigabane b'Uruganda kugira imicungire mibi yatumye Uruganda rutishyura imisoro. Muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko Uwamahoro Anne Rwigara mukobwa wa Rwigara umuyobozi w'Uruganda PTC cyarimwe n'umunyamigabane na Neza Yvonne wari umucungamutungo w'Uruganda cyarimwe n'umunyamigabane baryozwe iyo misoro. Ni nyuma yo kubahamya uruhare mu micungire mibi yatumye Uruganda rutabasha kwishyura imisoro. Ikigo Rwanda Revenue Authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye kititaye ku manza ziri mu nkiko. Ni umusoro umuryango kwa Rwigara uvuga ko ari umurengera kandi bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki. Ibyo ko ari umunyamari ukomeye asina Paul Rwigara na Leta y'u Rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri 2015 akimara gupfa. Kubivugwa n'ubutegetsi yazize urw'impanuka kubivugwa n'umuryango w'ubutegetsi nibwo bwamuhitanye. Umucamanza azafata icyemezo ku itariki ya 11 z'ukwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Bagira ubusa rakenuye. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ntizorohewe no kubahiriza ikiringo ntarengwa zari zahawe n'ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu ngo zibe zasubije ingurane za koperative Murenge Sako zambuwe n'abakozi bako karere. Kugeza ubu harugwa amafaranga arenga miliyoni 26 za Sako zagurije abakozi b'akarere, ariko ntiyishurwa ibikomeje kubera intambamyi yo kugurana. Na umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru.
Abakozi b'akarere barebwa n'iki kibazo cyo kutishyura imyenda bafashe mu Mirenge Sako aha muri Rusizi bararenga 30. Biganjemo hari nabo ku rwego rw'utugari ndetse n'abakora mu nzego z'uburezi nk'abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, uretse ko harimo n'abayobozi mu nama njyanama z'imirenge n'utugari. Inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ziragaragaza ko abo bafitiye za Sako arenga miliyoni 20 mu mafaranga y'u Rwanda. Igihe ntarengwa cyari cyatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariyo tariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize kugira ngo ayo mafaranga agaruzwe, cyasize aka karere ka Rusizi kadashoboye kugaruza nageze ku 10% nk'uko bikubiye mu ibaruwa iyo Minisiteri yandikiye ubuyobozi bwako ibushinja kugenda bigura intege muri iyo gahunda. Uretse abo bakozi b'akarere 31 bakiri mu kazi bashinjwa kwambura za Sako, ubutegetsi bunagaragaza ko hari n'abandi bahuze bagakorera barimo n'abadafitiwe imyirondoro izwi baza muri icyo kibazo. Ahabwana Kayumba Efuremu yobora Rusizi nibyo asobanura.
Dufite abakozi bahoze bakora mu karere ka Rusizi ariko bagiye gukorera mu karere ka Nyamasheke bagera kuri 3, nabo dukurikiranye umwenda wa w'ibihumbi 180. Tukagira abandi bahoze ari abakozi b'akarere ariko ubu ngubu tutazi ahantu bari kubera ko bavuye mu kazi ku mpamvu zinyuranye bagera kuri 15, nabo dukurikiranyeho agera kuri miliyoni 4,600 bisaga kugakiye.
Benshi muri aba bagaragaza ko intandaro yo kunanirwa kwishyura sako yaturutse ku gihombo bagize mu mishinga bari bateguye bakinguzanya.
Twagiye tugira imbogamizi z'ibihombo bitandukanye biturutse ku aho umuntu akorera, aho nge nari nabashije kugura moto ikaza gupfa kubera imisozi mibi dutuyemo, ikaza kumpombera ku buryo ishobora kuba ntaranayigurisha amafaranga arengeje 200,000 kugira ngo nkemure ikibazo cy'umwanda nari mfite, ariko kiranga kirananirana.
Nari imenyerewe ibintu by'ubucuruzi, kagura ibitoki, inkinga, umutobe, inzoga. Ariko bitewe n'igihe cya periyode y'imvura byageze aho ngaho bisa n'ibihagaze ukuntu birahomba. Nse nusubiye inyuma rero, ubwo hari amataranshi yenda umuntu yari yishyuye andi bitewe n'uko umushinga wari wahombye ntiyabasha kuyishyura neza.
Izo mpamvu zaba ari ku butegetsi buvuga ko nta shingiro zifite, bukabashinja kwambura ku bwende. Ndetse kuri abo bose bakiri mu kazi, bwana bahaye igihano cyo kugawa. Aka karere ka Rusizi kagaragara mu turere dutandatu dutungwa gatoki na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kugenda gake mu kugaruza iyo myenda yafashwe n'abakozi bako, kandi kanagaragaramo icyo kibazo kurusha utundi narenga miliyoni 23 yagurijwe abakozi cyangwa se abari abakozi ntibishyure. Iyo Minisiteri iheruka gutanga ikindi gihe ntarengwa ari cyo tariki ya 15 y'uku kwezi kwa kabiri ngo icyo kibazo kibe cyavuye mu nzira. Ibi byatumye mu nama urwego rw'akarere ruheruka kugirana na bamwe mu barebwa n'icyo kibazo rubasaba kwiyandikira amabaruwa batanga igihe gito gishoboka ngo babe bagikemuye. Gusa mu kiganiro n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika byumvikana ku cyizere cy'uko ibyo bizubahirizwa ari gike cyane.
Igihe cy'umweru kimwe urebye nk'ari cy'umweru kimwe kugira ngo ubone 2,400,000 cyane cyane aho dutuye ni ikintu gikomeye, biragoye. Njye ndumva mfite imbogamizi aho nifuje ko bajya bafata no ku mashahara mpembwa noneho nkagurisha ingwate nari natanze muri sako hanyuma ngasohoka muri icyo kibazo, ariko bikaba bitakunze. Abantu benshi dufite nyine ikibazo gikomeye kuko kugira ngo dute twese uwo muhigo bitoroshye.
Ku ruhande rw'ubutegetsi ho ariko nta kindi kigomba gukorwa, urabasaba kwitabaza ubundi buryo batarebye ku by'imishahara.
Niba umuntu yishyuzwa 2,000,000 akaba ahembwa 100,000 ntabwo wavuga ngo uzategereza kwishyura ku mushahara, kandi noneho bikaba bigaragara ko bari mu gihe cy'ubukererwe byo kwishyura imyenda. Bivuze ko bagomba gushaka ubundi buryo bwo kubona amafaranga yo kwishyura atari ukuvuga ngo gushakira ku mushahara, kandi bose ni abagabo n'abagore bashoboye. Dutekereza ko baraza kugira ibyo bigomwa ari ukugira ngo barangize uyu mwenda bafitiye igihugu.
Kugeza ubu kuri bamwe ariko icyoba ni cyose ko niyo bakwitabaza inshuti n'abavandimwe ngo babagurize bavemo uwo mwenda, bishobora kurangira birukanywe mu kazi bakazabura icyo babishyura. Uretse iki kibazo cy'abakozi b'uturere bambuye sako cyahagurukiwe nyuma y'aho Perezida Kagame gikomojeho mu nama y'umushyikirano iheruka imyenda itishyurwa muri ibyo bigo by'imari bivugwa ko byashyiriyeho abaturage ngo bakangukire gukorana n'amabanki mu rwego rwo kwiteza imbere, imaze kugera ku rwego rukabije. Nk'aha muri Rusizi ubwaho mu makoperative nk'ayo y'imirenge sako agera kuri 19 habarurwa, harimo na ubutegetsi bugaragaza ko atagishoboye gutanga inguzanyo nibura y'ibihumbi 50 ku muturage kubera icyo kibazo cy'imyenda itishyurwa. Icyo ariko si ikibazo aka karere kisangije konyine, kuko hari n'ahandi mu gihugu no kubikuza y'abaturage babikije ubu itagishoboka kubera imicungire mibi y'umutungo igaragara muri ibyo bigo byashyiriwe ahanini ba rubanda rugufi. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative aha mu Rwanda yo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2018 yagaragazaga ko kuva mu myaka 9 ishize imirenge sako hirya no hino mu gihugu yari imaze guhomba arenga miliyari 1,730,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Inkuru ya Temistocle Mutijima mushobora kongera gusubira kuyumva muciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome muja handitse ikiganiro iwanyu mu ntara. Tumira mate gato hamadusubire mu Rwanda, ariko tubabwira imigenderanire igiye kuba hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda n'abanyarwanda ba mucungararo y'ikambi ya Mahama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kigiye kubaka inyubakwa zo gukomeza umubano no kunywana hagati impunzi ziri mu ikambi ya Mahama hamwe n'abanyarwanda ba mu icungararo iyo kambi. Izo nyubakwa zizokubaka ku irembo ry'iyo kambi harimo uburiro, ubunywero, amahoteli n'ibindi. Gutanguza ibikorwa nyezi na byabaye kuri no wa kabiri, impande zose zirashima nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru yari yanyarukiye kuturaba uko byagenze.
Urongo ikigo Maison Shalom gifasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ari kumwe n'utwara ishyirahamwe Friends of Humanity gi Geneva mu Suisse nibo bashize ibuye rya mbere ritanguza ibikorwa byo kubaka inyubakwa izo biri mu buriro, ubujyamo, ubunywero, aho kugirira amanama hamwe n'aho kudandariza hameze nk'agasoko. Umufasoni Margarete Barankitse atwara Maison Shalom avuga ko intumbero ari ugushyiraho ahantu hahurirwa ko n'impunzi z'abarundi zahungiye Mahama hamwe n'abanyarwanda bakiriye izo mpunzi, cyane cyane ababa hirya no hino iyo kambi mu murenge wa Mahama mu karere ka Ngoma.
Nicyo gituma twayubatse inyuma y'ikambi, dushaka ko abanyarwanda batwakiriye nabo babona ko tugize umuryango umwe. Nibavuge ngo he ni za mpunzi ziriko zirabigira, ehe niba bavandimwe bariko rabikora, reka tuje hamwe tuzane natwe umuganda w'iwacu. Dushaka ko kwa abantu bahuriraho turetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga bakora ngaha hagati bicare baganire, haza ahantu umuntu yicara naho nyine agatekana, kuko iyo uri impunzi uzana ububabare bwinshi. Hari umwe abakomeretse ku mutima, hariho n'abakomeretse ku mubiri.
Mu nteguro mu mezi atatu izoba yuzuye, izotwara amafaranga arenga gato imiliyoni ijana y'u Rwanda yatanzwe n'ishyirahamwe Friends of Humanity. Abazokora muri iyo nyubakwa mu guteka, kwakira ingenzi n'ibindi, ahanini n'urwaruka rw'abarundi rwigishijwe n'ico kigo Maison Shalom hamwe n'abanyarwanda baba muri ako gace.
Mugani hazoba abarundi abana bacu bize gusa guteka, dushaka ko n'abanyarwanda baza bagakora. Harimo abazoteka, abazoteka imikate, abazoteka pizza, abazogira isuku byinshi, abazokoza amasahani, abazokoza ibirahuri. Hanyuma rero kandi duhindure ishusho bama baha impunzi. Impunzi mengo si umuntu nk'abandi, mengo n'umuntu amugaye arinda kurindira ko bamufasha. Dushaka kubereka ko dufise ibintu dushobora kwigisha n'abatwakiriye n'abandi batubona.
Ishyirahamwe ya SER ryitaye impunzi rirashima icyo gikorwa n'userukira inkambi ya Mahama ku Rwanda rwa Leta y'u Rwanda, na wene arashima icyo gikorwa c'ubumwe no kunywanisha impunzi z'abarundi n'abanyarwanda babana hafi.
Hazafashanyira ngo ari impunzi ari umunyarwanda uri hanze ahangaha, ndetse n'uzava handi kuri azaza ahitira ahangaha, igomba guhuza abanyarwanda ndetse n'abarundi bacumbikiye mu nkambi ya Mahama, ndetse natwe tuhakorera izatugirira akamaro. Iki ni igikorwa gikomeye, ndetse no ku karere no kuri Mahama, umurenge wa Mahama bose bashobora kuzajya baza bagakoresha ahangaha.
Abo barundi n'abanyarwanda nabo ku bwabo babona ko ubucuti bari bafitaniye bugiye gukomera.
Twahoraga nta kazi dufite, ariko ubu dufite umunezero uko tubonye ahantu tugiye guserukira natwe tukajya twambara tukaza. Muri ya mafaranga twahakuye dukorera tukaza no kuyaharira, twari icyaro kuko tugiye kubona umuntu.
Turishimye cyane kubera ko twari turi mu bwigunge bose nk'abashyitsi baza kutugenderera ntibabonaho biyakirira, none bagiye kujya babona aho yakirira baze bisanzure tugirane imishyikirano. Nanjye ni mugoroba nimba n'agafaranga nyari kwenze hano,
urabona nanjye mfite amaboko yo gukora, azajya nkora nimba nako katurubo ka 300 bakarimo nako ninjiremo nkafate, ariko ndi kukanywera ahantu hasobanutse. Ahubwo niba tugirire neza bagure n'ahandi bubake henshi, ubundi bahamere neza cyane tujye tubona aho twiyakirira natwe.
Ubundi twajaganya karambi kuyakirirayo hakutwa kacyo tuzeze kuza tuyakira hangaha.
Tugiye kuva ubuzimu tujye ubuntu. Imana itugiriye neza kuko iterambere ritwegereye, twasabanaga ariko noneho bigiye kurusha.
Tugomba gusabana n'abarundi, ubwo rwose iterambere bararituzaniye ryiza cyane riri kwihuta. Batugejejeho amazi twari twarayabuze.
Yaba Leta y'u Rwanda HCR hame n'ikigo Maison Shalom bahamagarira abandi bagwizatunga kuzana imigambi y'iterambere ihuza abarundi n'abanyarwanda kugira ngo icyo gice kiri mu ikambi ya Mahama gicike village canke igisagara kinywanisha. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye abakunzi b'ikiganiro camagara y'abantu ntitwabibagiye ni mukanyisase. Uno musi mu kiganiro camagara y'abantu turagaruka ku ngwara ya zona iri mu ngwara z'urukoba zibangamira amagara y'abantu bivugwa na muganga Belize Kaneza yanonosoye ibyo kuvura bene izo ngwara. Ni mu kiganiro agirana na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse. Reka tubaha akanya batuyagire ibyo ngwara.
Muganga Belize Kaneza asigura ko ingwara ya zona iterwa n'umugera w'ingwara y'ibihara bifata abana bakiri bato. Kubera ko uwo mugera ariwo virus varicella zostere utigera usohoka mu mubiri, naho umwana akiri ibihara uragaruka ukamutera indwara ya zona igihe umubiri utagumanya abasoda bakwiye bawugwanira. Uyu muhinga mu kuvura indwara zo kurukoba arasigura igihe bagabanuka
gutakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru, tuvuge nko guhera ku myaka 50 cyangwa irenga. Hama ikindi ni indwara zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka, tuvuge nko umugera wa sida, kanser cyangwa uburuhe bw'umubiri cyangwa umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka. Nk'umenye kwa agwaye nk'uwo mugera wa sida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza.
Hano mu gihugu iracaboneka, mbega hari urugezo mwa mufise yaba iboneka ko
urugezo nambeshe sinzi biharuro yo bigeze kumuga ukonda bibona imiti yose mu kazi kanje nuko ho mwiyinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ngurumva hariho nawe bataje kuri jewe bakaja nko kubaje ne hadise. Ni kuvuga uko iyo ngwara irashahari cyane, turetse nabo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza. Novuga yuko iyo ngwara irashahari cyane.
Aha muganga abandanya sigura uko ifata.
Itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atarikina kimwe yibona ko kumubiri. Hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi. Kenshi ikunda gufata
tuba turi hamwe turundanye cyane tuba dutonze umurongo
turarundanye hama tukaba dutonze icarimwe. Kenshi igafata mu gikaraza canke mu mugongo canke kunda mbese no kubihimba zirondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho.
Ingwara ya zona nubwo itangura izano duherehere nk'izindi ngwara zimwe zimwe, muganga Belize Kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi.
Ikimenyeso cyane novuga nti kiyerekana nuko ifata igihimba kimwe cy'umubiri, no kuvuga ifata iburyo canke ibubamfu, mugabo ntishobora kuza icarimwe iburyo ni ibubamfu. Hama utwo duhere tukababaza cyane
umuntu akiyagaza
ego turajyana. Hari igihe dushobora kwiyumisha two nyene haheze nk'iyinga rimwe canke zibiri, hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume. Muganga iyo ngwara itera imisonga myinshi, iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye, akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikirane kwera ubwo babare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafite umugera wa sida bubabaza cane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza.
Zona iri mu ngwara ivugwa igakira ariko vyose bikavana nuko umuntu yanyarukiye kwa muganga.
Iyo ngwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itica, gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje, tuvuge hagaca hajamo ama microbe umuntu agacagira ico novuga infection générale. Hama ico gihe umuntu ashobora kwicwa plutôt niyo infection, mugabo ntiyicwe niyo zona nyene izina.
Ingwara ya zona ntiyandukira. Icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko n'amazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera indwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana, nk'uko muganga Belize Kaneza abivuga. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye ko yakoze na muganga Belise Kaneza kuri ico kiganiro yamuhaye mwakoze nshuti bakunzi na mwebwe mwatwumvirije abandi dushimiye namenyesha makuru bacu batandukanye bari mu mihinga itandukanye bagize ico bashobora bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno munsi gishoboke yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius yadufashe muhinga bw'ivyuma na Jediane Nahazu nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi tuzosubire ejo niyo Imana yadutiza amagara mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanye. Jamais que les deux